Edirwema twembi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104.3 mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru westatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiwe neza nshuti mwese namwe yakunzi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza ikiganiro dusangire ijambo. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politike y'iyo mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyo mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Ruhande rutumvikana na CNL rwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutayi kugira ngo ubwanye ni radio ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ari kwashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi w'ukuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe ntashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Iki akabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane n'ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babahimbiye, kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari kubisivutse guti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze. Aho urumva rero ko ndi ngorane
abo bantu mvuga umushya ntaye gato abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi sabari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yego me, kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo, kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu. Ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu nukuva amaprovensi atanu amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kubw'abo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushihanga agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kitunganya yisunze iryo tegeko bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikaremerwa n'ikoraniro kaminuza bakaca bavuga ngo ntegereza amategeko. Umushikiranganji mukunaniza ngo nitumwe ibyegeranyo ngo by'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zitatanga raporo zitanga icyegeranyo mu mushikiranganji. Ibyo twanaro na mananiza ni ibintu byo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambwe.
Abo nyene bavuye mu mugambwe wanyu mushikiranganji Agaton Rwasa barafise ibyo guhashikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyimbyo byabo eka nizo nama atazibaha ibyo mu bivuga kwiyo
sivyo sivyo nagatoye kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranye mu kaminuza inama zika zitanu iya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14 iya gatatu ya kane itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri iya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sivyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunditswe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba w'imunyene bokwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikoranero kaminuza rirafundika kandi ikoranero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoranero kaminuza ribe ibyo rifunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa 5 mashasha magabo tukabona nyine ko basiba batanicho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikirizi avuga ngo nibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kwamakoranira kaminuza aba yari kubona ko bidakwinje amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonore usambutse kuri we ni sawa kuko umugambwe wiwe uca usagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko nigenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibijyanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gugenye uyu ushaka gugenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi no kubwira yuko ibyo byose atacyo atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi basubira inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe eka hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyose mu bivuga kwi
ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe kwatanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona nubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ari amaremere ntanya bategura cyanye bateguye barondera igere bo bishyira mu ngiro icyo ni ukubwira ni uko umugambwe CNL nturi mu nzira y'intambara umugambwe CNL nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubushake w'uriya ibyo rero je mbona yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye imbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa y'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukaba wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ingorane kandi aho naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo bibazo tubivuganeko kibo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongono ukunuku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo ukunuku
reka tugaruke ku njyane ziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze umugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari watanze uruhusha ko bagira inama ndiwumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ivyo bibazo bizotora umuti gute
kumaherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo ndyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha isiguro
twe tubiye isiguro yuko umugambo uri ku butegetsi uronda kujya matora wonyine kuko abo bantu naho bawo umugambwe CNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo ko gushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu hamwe n'ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe isenere gushika uyu umugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi porona harabaye imice kana umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyo ni kuki ije bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike ukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishyikeko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyuvuga ngo yarabyungutsemo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa y'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe sene kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mbwa ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari kuba baranze ishinga kwari ugutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe ko mbona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ivyo vyose rero vyari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye ico ari co kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
mu kanya gato kari mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere yuko amatora aba mu 2025
intwaro yokuramo ukuboko yokuramo ikirenge twokumvikana mwanya mutoyi cyane
agatumu rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanyanywa hari radio ijwi ry'Amerika
murakoze nawe mukuru mwanya maduhaye
tukivuga ku ndyane z'umugambwe CNL twaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambo da nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe.
Mushenahe Terence Manirambo da murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'America. Nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute.
Nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya amezi yashika umunani. Ariko no munsi nje cyuka cyagiye giha gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushika naho bazishaye hagati mu banyamugambwe inyishu imaze kubura hagera n'abitura mbere mu bushyirangaje bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe mbere niho hanaze twumva yuko abashe n'ingingo yuko bikubanza umugambwe bihagarikwa kugira ngo bagasaba yuko bari mugambo wo kwicarana muri make nawe zishuka kigeze ariko munkundiye tabidira ko nabwiye ari imvo n'imvano iyo nshatanguriye
ego me ubwambe na mbere imbere mu kutubwira imvano imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe.
Ibibazo byatanguye mu rugo kwaciye kirengo cy'aba amezi umunani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyere nyakuri n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi. Mukuru rero yazanye n'umukuru w'umugambi wenyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco wo kubivuga kuri ibyo bintu. Niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize ibintu by'umugambi harimo abashinga amateka harimo n'indi mirongozi z'umugambi ku nzego nkuru. Aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma rero ibintu byunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma uyu mugambi twicarana inzego zicarana hama ibyo nama ntizashoboka gusa naho handikwa makete ayo makete abo yinshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umuganga bamusaba yuko by'ukuri yoterere inyishu ikibazo kiri mu mugambwe baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niwe yaciye atuma ko umukuru w'umugambwe maze amusaba kwe gukereza umugambwe. Tumaze kwicara rero twavuganye itari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere washaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusaba inkwere ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umuganga w'inka mugambwe.
Ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi yavuye kuki itayateye niki
twebwe sikubo nituramenye icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru w'umugambwe rero yashikirije arashikiriza mu nama mugabo yavuga neza aho yazananye anasaba yuko twoyicariya tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo canke icyo ishagamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire ishe tumare ni hiko ya Maria angara kuko abantu babiri bikekana binubana harya naho mbere bamwe umutekano wabo ubangamirwa nkaje ubwi wanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama finamenya babitumye ndabaza mbere ni kweri iki byose bashaka kwirira ndi umwe rubagize inzego nkuru z'umugambo ni kuvuga harabuze inyishi ku buryo abantu bomenya ati habaye iki haragaho n'umugwi y'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watandikiye cyane bitwaro byavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanga ikiganiro cy'ikiganiro cyiza gihishije kuburyo n'ubu ntizize kimenyekana tumenye ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu byo kwinubana n'amajambo yo byashyikirizwa bumva by'ukuri ko ataranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duhereye ku bintu by'umugambwe.
Mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kuko urumva kuko tutamenye aho hazanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho urwo rwego nk'uko tubisonga amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishubushe murumva yuko byerekana yuko si akagwi k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe cyane cyunjoze gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byo nako kasanga tigenze neza muri barero sakagwe kabantu saba twatansanye 10 kurumba uko tugiye mu ntara abantu twagiye tubona bagiriza ibintu biriya imigwi ibintu bitama groupe WhatsApp abantu bikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushiyemo n'amajambo amwe mbere yekana yuko abantu badufigura mu mice rero se kibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa 10 kibazo kimaze gushikira mu gambwe gushika no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji ujeje intare hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe n'ubwo yuko birababaje ko gushika naho ubushyanganje bumenya ibiri ko yaba umugambwe byerekana yuko ariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego bizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mwabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu twa canke se rugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango gumaru ugumuri umwe rero ubushyanganje bumaze kumenya ibiri ko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuze icyete cy'u Rwanda mbere yandikiye umukuru w'umugambi wa Karoli Kopi ariho batumye ku mukuru w'umugambi ahambwe ati turumva uruntu ndaraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo ya kaminuza uwo mugwe w'abantu bagirijwe ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi hari irengagizwa neza yuko amategeko y'umugambi atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimo n'amakoranyo ya kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngendanwa y'umugambi nabwo ko rero ku bandi bamwe babaje kurumva hageze aho ubushyanga bifata inyuma hari n'iyo cyerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu y'ibibazo bafise urumva ku bandi bamwe babaje hama ku bindi ruhande n'ahandi bwa yuko dufatiye kurwanya twabonye umushyanga yandikiye umukuru w'umugambi yavuze ati giye ibibazo n'iby'iwanyu ni mu cyari hamwe hanyuma muhega mu tubwi cyo mwabo cyo mwakuyemo no musi rero twahindiye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyira hamwe chanke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata no vuga ya mbere kugira ngo yegeranye nyaha mugayo yegeranye abo baganiye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kundi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu aburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo canke hari abantu bango ha muntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira imishwa ibibazo byose byo byaduse abantu bakagira ishaka byo kwicara hamwe nihabe guhekera ku nyonzo nihabe gusigara inkore ku maso canke kuyayenzya ko ntacho buza inyishu idatogwa ariko nkuko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni mpaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwitaba inywanyi y'umugambwe ahereye ku biro by'umugambwe hama twicare hamwe nkuko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imbo n'imbano kino cyuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye ukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyakamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranye kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twibirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byotuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitoye inyisho hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye ukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kwiki
nyuma yuko ni bimwe bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati no vuga iki n'iki n'ishusho tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakorekana ngo nakanewe mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshinga bikorwa murumba yuko tugiye mu ntara no mu makomini ikibazo kimaze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumba rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko no kwita mu kirundi we bita nko kudadaza iri kwadadaza rero kurondera icyo kwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe senyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga byukuri hari ho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyane bahanugwe cyane basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara nibaza batamujure kakwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyaho tawumba ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'umugambi uri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushikiranganji ahandi ngo bari amafaranga ahandi ngo ibi n'ibindi biriya ibyo n'ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zikaho rero nuko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi nikiraba mu buryo nubwa bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushirangarije kuri cyane ku migambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye ziri kuri we n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushirangarije biherenje cyane kwerekana yuko turiko turagerageza gushira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka natwebwe ibigunda kutugira inama kandi ndumva ko tweho mu nzego z'umugambi nkuko biteganywa n'amategeko twateza gutumwa kuri mukuru w'umugambi cyane uko badira bitunganywa bishobora munsi ako kandi barakatujya ngo twicare turare uko iki cyuka cyohoshoroka
mwatubwiye ko indyane mu mugambi zimaze yameza arenga umunani indyane zatangwe gute ikintu nyamukuru catumye mubona ko ataki kigenda ni iki
icyo nakwita nk'imbarutso kumbure murazi yuko mu kirundi bavuga ngo n'imvura igomba kugwa habanza kuza umuyagirizo hari ibimenyetso rimwe twabonye kumbure umuntu atabwa niba ari byo ahantu uvuga nk'igihe hageze yuko mu nama nshingamateka hatorwa abashingamateka bazajya na guserukira Burundi mu nama nshingamateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko bita EAR no twabonye neza yuko hari byatangiye kutameze neza gusa naho twumva yuko umukuru w'umugambi yarunditse amazina mu nama nshingamateka ata muntu n'umwe abimenye urwego nshingwabikorwa cyangwa biro politiki atawubizi reka mbere n'abashingamateka bakomoka mu gambo CNL bari mu bari gutora abo umugambi watanze nabo nyine ntabimenyeshejwe aho twabonye neza yuko atangwe kuba kahaze bitameze neza kutamenya amazina uko yarunditswe yabankimbarutse kuko bibaye mu kwezi kw'icyenda inyuma yaho nababwiye yuko mu kwezi cumi na rimwe niho cyari cyangwa gusohoka intonde z'abantu bagizwe na biriya kandi abyemeza
ariko abarongo umugambi yavuga ko icyo kibazo kitari gikwiye kuba intambamyi kuko nabo bashinga amateka batari bemewe icyo gihe ibyo si ibintu byari kubanezereza
mu bisanzwe iyo muri mu muryango umwe musenyera ku mugozi umwe nta kintu coba ngo umwe ahishe uwundi
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe CNL muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe CNL ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere bashaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba amatwa yagiye ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
mwakoze n'amahe kudu tujya kane ejo ni mwadukenera tuzokora amatwitegeye kubishura
turashimiye bashinga nawe mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi bi Radio Ijwi ry'Amerika
It's the MP Record Dr. Mash Production Holy Seven Yoswa Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Vipindi vya furaha manu mui
cyane.